tubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Kadi Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya bose. Abari muri Uganda mu karere ka Kisoro namwe murashobora kudukurikirana kuri FM 88.9 ya radio Ijwi iyobora. Mwe Inshuti mwese muduteze amatwi ikaze makuru yacu yo kuno mugoroba mukumwe na Fideni yo ngafu. Umukuru w'intumwa z'umugwi w'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa Afrika zagenduje amatora mu gihugu cya Tanzania. Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi avuga ko intumwa ziwe zarungitswe mu bice bitandukanye by'igihugu cya Tanzania zabonye ko amatora muri rusange yagenze neza.
Hari abantu 59 twashoboye kurungika turere atari duke dushika kuri 12 kuzegeranyo baducikirije mbere muri kano gatondo bose batubwiye ko amatora aho bari bari yagenze neza.
Uyo ni Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi. Kuri wa gatanu mu Rwanda habaye ibirori byo gushyira imikono ku masezerano y'imihigo inzego zitandukanye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania ntibemera amajwi ya mbere yavuye mu matora agaragaza ko umugambwe wa Perezida John Magufuli uri imbere. Muri Cote d'Ivoire uhagarara wiyongeye muri iki gihe Perezida ariko yitoza mu kiringo kigira gatatu. Abandi bihumbi n'ibihumbi bari mu myerekano hirya no hino ku isi mu bihugu by'abayisilamu biyamiriza Ubufaransa. Idonido ry'amakuru avuga hirya no hino ku isi tubafite muri aka kanya turahereye muri Tanzania haba tavuga rumwe n'ubutegetsi batemera amajwi ya mbere yavuye mu matora agaragaza ko umugambi wa Perezida John Magufuli uri imbere. Ejo ni mukankuza dufitiye ibindi.
Abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga ko itora ritemewe n'amategeko kubera ubumamyi bw'amajwi busesuye bwari bayemo. Tundu Lissu umwe mu bari bahanganye mu itora rya Perezida yahamagariye umuryango mpuzamahanga kutemera amajwi yavuye mu itora ryo kuwa gatatu. Umunsi umwe nyuma y'uko abanyatanzania batoye abanyepolitiki mu gihugu giherereye mu burasirazuba bw'Afurika bavuze ko batemera uburyo amatora yakozwe. Umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Tundu Lissu yabwiye abanyamakuru ejo kuwa kane i Dar es Salaam ko nta kintu na kimwe cyagenze neza mu bijyanye n'amajwi ahamagarira amahanga kugira icyo abikoraho. Lissu yagize ati: turasaba abantu bacu gufata iki kibazo mu biganza byabo binyuze mu mahoro mu bikorwa bihuza imbaga kandi bya demokarasi hamwe n'inyigaragambyo. Turasaba akarere n'amahanga by'umwihariko umuryango w'Afurika yiyunze. Turasaba abo bose bohereje indorerezi muri iri tora kuricunga no kutemera amajwi yarivuyemo bitanyuze mu mategeko. Umuvugizi w'ishyaka riri ku butegetsi na guverinoma yari yavuze ko atazagira icyo avuga kuzageza amajwi yose amaze kubarurwa. Umuyobozi wa komisiyo y'amatora y'igihugu cya Tanzania NEC Semistokles Kayizage yahakanye amakuru avuga ko hari impapuro zari zatoreweho mbere mu dusanduku, avuga ko ari ibinyoma kandi agira inama abaturage yo kutabyitaho. Amajwi ya mbere agaragaza ko ishyaka riri ku butegetsi CCM riyobowe na Perezida John Magufuli rifite amenshi mu majwi. Absalom Kibanda usesengura ibya politiki avuga ko nubwo hakiri kare cyane kugira ngo havugwe ibyerekeye insinzi y'ishyaka riri ku buyobozi ngo byaba ari n'intangiriro mbi n'ikimenyetso kibi ku bahanganye n'ubutegetsi. Avuga ko ibyo bikomeje wazasanga igihugu gifite amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yitege nke mu matora ataha y'abadepite agereranije n'uko byari byifashe mu myaka itanu cyangwa icumi yabanje. Amajwi ya nyuma yitezwe uyu munsi kwa gatanu.
Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Sindika Dokolo umugabo wa Isabel dos Santos umukobwa wa Jose Eduardo dos Santos yahoze ari perezida wa Angola yitabye Imana mu mpanuka yabereye i Dubai. Sindika Dokolo umugwiza tunga akomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitabye Imana ariko yinezereza mu kwibira mu mazi mu gisagara cya Dubai. Iyo nkuru yatangajwe uno munsi kwa gatanu n'umugenzi wiwe hamwe n'abantu babiri bo mu muryango wiwe. Uwo mugenzi wiwe yitwa Cedric Mala avuga ko Dokolo yari asanzwe amenyereye kwibira mu mazi kandi ko ari ibintu byo kwinezereza yakunda cyane. Impamvu y'urupfu rwiwe rwabaye ku munsi wa kane ntiyamenyekanye ku buryo utomoye. Tokoro yarafise imyaka 48 hamwe n'umugore wiwe Isabel dos Santos bahanganye n'ibyagirizo bya ruswa harimo ibyagirizo ko bashize muri yaridi w'amadolari w'amafaranga ya leta ya Angola mu masosiyete bari bafisemo imitahe igihe José Eduardo dos Santos yari perezida bombi bahakanye ko hari ibyaha bakoze abategetsi ba Angola baraziriye amakonte yabo yo mu mabanki mu mwaka uheze uretse ko yari umugwiza atunga akomeye Dokoro yakunda kandi gutororokanya ibintu ndangamico bitandukanye yari yaratororokanije ibintu ndangamico bitari bike by'akarere ka Afrika muri Cote d'Ivoire uhagarara guyongeye muri kigiye perezida ariko yitoza mu kiringo kigira gatatu Frederic Nkundikije araduha ibindi
abatavuga rumwe na leta Cote d'Ivoire bahanira ineza abanyagihugu ariko baragabisha ko bashobora kuzibira amabarabara agana ku bibanza byo gutoreramwo ku munsi wa gatandatu bavuga ko bazobikora mu ntumbero kuzamwo amatora y'umukuru w'igihugu aho perezida Alassane Ouattara ariko yitoza mu kiringo kigira gatatu inyuma y'imyaka 10 amaze ku butegetsi urunani rw'imigabane mu leta bwarumwe na leta rwafashe ingingo yo kutaja muri amatora bongera rutira kamu amashyirahamwe aharanira ineza abanyagihugu ko gukora ibishobotse byose kugira ngo ibibanza byo gutoreramo bize byugururwe ivyo bishobora gutuma aba uruhagarara muri ico gihugu catakaje abanyagihugu bashika 3,000 mu bwicanyi bwabaye inyuma y'amatora y'umwaka w'2010 no mu 2011 abantu bashika 20 bamaze kwicwa muri iki gihe c'imbere y'amatora yamara abatavuga rumwe na leta bavuga ko abamaze kuhasiga ubuzima bashika 70
urakoze Frederic abandi bihumbi n'ibihumbi bari mu myerekano hijya no hino ku isi mu bihugu by'abayisilamu biyamiriza Ubufaransa Thomas Kamirinda abandanye iyi nkuru
uturutse muri Mali ukagera muri Bangladesh unyuze mu Burusiya uvuye muri Pakistan na Afghanistan ukagera muri Palestina unyuze muri Libani basohotse mu isengesho ryo kuwa gatanu batwika amabendera y'Ubufaransa n'amashusho ya president wabwo Emmanuel Macron mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati na Turikiya ibigurishwa byose bikomoka mu Bufaransa byakuwe mu mangazini no mu masoko mu murwa mukuru wa Bangladesh abantu barenga 50,000 bagendanaga ibyapa byanditseho ngo Ubufaransa ni bureke ivangura n'urwango byibasiye abayisilamu muri Afghanistan umuyobozi w'umutwe wa kiislamu witwa Hezbi Islami Gulbuddin Ekmatyar yiyamye president Macron ngo nadashobora guhagarika itotezwa ry'abayisilamu bazatangiza intambara ya gatatu y'isi kandi uburayi nibwo buzaba ari nyirabayazana wayo intandaro y'iyi myigaragambyo n'icyemezo Macron yatangaje ko agomba kurengera uburenganzira bwo kugaragaza icyo utekereza birimo n'ibishushanyo bya Mahome abayisilamu bemera ko ari intumwa y'Imana uretse imyigaragambyo umugabo ukomoka muri Tunisia umaze igihe gito mu Bufaransa yiciye abantu batatu akoresheje icyuma muri kiliziya gatulika mu mujyi wa Nice mu majyepfo y'Ubufaransa ejo kandi umuntu yateye konsula y'Ubufaransa mu mujyi wa Jeddah muri Arabia Saudite akomeretsa umuzamu nawe akoresheje icyuma ariko kuri Mohamed Mokhtar Goma ministre ushinzwe iby'amadini mu Misiri mu nyigisho yatanze mu musigiti mu isengesho ryo kwa gatanu ryatambukaga no kuri televiziyo ya leta urukundo rw'intumwa y'Imana ntirwemera ubwicanyi kwangiza ibintu cyangwa kurwanya shitani na ukora nka shitani
turashimiye Thomas abashikiranganje bajezwe imigenderanire ba Armenia na Azerbaijan bahurira i Geneva mu Busuwisi mu biganiro ku ntambara yo mu ntara ya Nagorno Karabakh Thomas Kamirinda araduha ibindi
kuva imaze kubura ku itariki ya 27 y'ukwezi gushize intambara yo muri Nagorno Karabakh n'ubu ntiracogora ahubwo igenda ikaza umurego inshuro eshatu zose Azerbaijan na Armenia barwanira intara bagize amasezerano yo guhagarika imirwano ariko yose yabaye imfabusa aya nyuma amaze icyumweru kimwe gusa nayo Washington bari bemeye bahujwe na ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo uyu munsi nanone ba ministri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi barahurira i Geneva mu Busuwisi mu nama yateguwe n'Ubufaransa Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashize imyaka irenga 25 ibi bihugu bitatu byishingiye amasezerano yo guhagarika intambara ya Nagorno Karabakh yashyizweho umukono mu mujyi wa Minsk umurwa mukuru w'igihugu cya Belarusiya kuri president Vladimir Putin w'Uburusiya Turukiya nayo yari ikwiye kugira uruhare runini muri ibi biganiro. Mu rwego mpuzamahanga, Nagorno-Karabakh yemewe ko ari intara ya Azerbaijan, ariko ituwe kandi igenzurwa nabo mu bwoko bw'Abanyarumeniya. Armenia rero nayo ivuga ko ari intara yayo. Intambara yabo ya mbere yabaye mu 1991 1994 ihitana abantu barenga 30,000 niyo yahagaritswe n'ari ya masezerano ya Minsk.
Bakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yo hijya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza ijwi rya Amerika ribandanya kwashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda. Ushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet kuri www.radioyacu.com. Karere k'ibiyaga binini mu Burundi, abasirikare b'u Burundi bari kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia, bagiye kuronswa imishahara y'amezi atandatu. Byatangazwa n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi hamwe no kubungabunga abahoze ku rugamba kuriko bushikiriza ibyo bwaranguye mu kiringo cy'amezi atatu aheze. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi mugezwaho mushikirizwa na mugenzi wacu Tie Craven Yonkuru ari mu Rwanda.
Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi hamwe no kubungabunga bahoze ku rugamba bavuga ko bwacungere neza umutekano w'igihugu n'abakibamwo. Mu cegeranyo c'ivyaranguwe umushikiranganji Tribert Mutabazi yashikirije ko igisirikare catujije imigwi yari yateye mu duce dutandukanye tw'igihugu mu minsi iheze. Umushikiranganji wo kwivuna abansi no kubungabunga bahoze ku rugamba avuga ko hakomejwe umutekano ku mbibe u Burundi buhana n'ibindi bihugu.
Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kubungabunga bahoze ku rugamba bwari tanzu utiziganya kugira ngo bugarukane kandi bwongere bukomeze umutekano haba ku mbibe cyane hagati mu gihugu na cyane cyane inyuma yaho utugwi twinkozi zikibi biraze mu bene gihugu binzira karengane bo muduce tumwe tumwe tw'igihugu tukabagirira nabi abandi nabo tukabica bakongera bakabatesha gukora imirimo yabo ya misi yose. Muri rusangi umutekano ubu wifashe neza cyane gose betugashima ko hariho no kuvugana no gukorana n'ibihugu byo mu karere cyane cyane ibihugu bya Tanzania cyane Repubulika Iharanira Intwaro ya Demokarasi ya Kongo. Kandi tukaba twizeye ko no mu minsi n'igihugu cy'u Rwanda naco nyene kizohanze ibindi bihugu kugira ngo tuze turahanahana amakuru kubijanye n'umutekano yatubishishije mu mashyirahamwe yo muri uburere turimwo nk'uko bimaze gutangura.
Kubijanye no kugarukana amahoro uwo mutegetsi avuga ko leta y'u Burundi yakomeje kurungika ingabo mu bihugu bya Centrafrika na Somalia mu gihe abo basirikare badasiba gusemerera bavuga ko badaherutse kuronka agahembo kabo. Umushikiranganji wo kwivuna abansi aremeza ko imishahara yabo yatevye biturutse kukiza cumugera wa corona, akizeza abo basirikare ko igice ca mbere kigiye kuboneka vuba. Ni mu gihe abo basirikare bagiye kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia bari bagize iminsi bashikiriza ku mbuga ngurukana bumenyi ko badaherutse gukubita ijisho imishahara haraheze umwaka wose.
Aho tuvuga yuko katede cyane akaba ari ku basirikare bagiye kugarukana amahoro umutekano muri Somalia AMISOM, ako gahembo kakaba bagateguye bakaba bimirije kuronka aya mezi atandatu. Tukaba twibaza yuko mu minsi ikurikira n'andi mezi asigaye bazoca bayabaha twebwe bije ino iwacu mu gihugu biranyaruka kugira ngo ashikire abasirikare bene amafaranga.
Iruhande y'ivyaranguwe ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bavuga ko bufise n'imigambi ya kazoza kandi ifitiye akamaro igisirikare.
Kuronsa ibikoresho bikwiye kandi bigezweho amakambi ari mu bikorwa byo kugarukana no gucungera amahoro mu makungu kugira ngo bagumane urugero ruri hejuru rwo kurwanya umwasi. Kubaka amashure y'abahinga mu by'ububiko n'abasirikare barwanira mu mazi. Kubaka ikigo cyigisha iby'ubuganga Institut Medical kugira ngo twubahirize ibisabwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida mu bijanye n'amashuri.
Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kubungabunga bahoze ku rugamba burashima kandi ko bwifadikanije n'abandi barundi mu kubungabunga ibidukikije na cyane cyane biciye mu mugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye wo gutera ibiti ku mitumba igize igihugu cy'u Burundi.
Urakoze Pierre Claver. Muri Tanzania batavuganwe n'ubutegetsi ntibemera amajwi ya mbere yavuye matora yabaye ku munsi wa gatatu muri ico gihugu agaragaza ko umugambi wa President John Magufuli uri imbere muri ico gihe mukuru w'intumwa z'umugwi w'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa Afrika zagenduje amatora mu gihugu cya Tanzania Silvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi avuga ko intumwa ziwe zarungitswe mu bice bitandukanye by'igihugu cya Tanzania zabonye ko amatora muri rusange yagenze neza. Ntibantunganya yaganiye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Twebwe umugwi wacu uko bivuze ugizwe n'abantu bavuye mu bihugu bigize rino shyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika yose uko hari abantu 59 twashoboye kurungika uturere atari duke dushika ku 12 hanyuma bakaraba bakiweza ingene amatora yabaye usengeranyo badushikirije mbere muri kano gatondo bose batubwiye ko matora aho bari bari aho babonye aho baravye yagenze neza kandi natwe mucegeranyo ahubwo mu itangazo duje gusohora tugashikiriza abamenyesha makuru icyo tuvuze ko aricyo twabonye twongera rero dusaba abantu bose ku byo bakora byose muri aya matora ukwama bashira imbere amahoro umutekano w'igihugu hanyuma hari ufite akariganga muhogo akitubura inzego zibiraba zitunganywa n'amabwirizwa y'ibibashinjo by'igihugu n'ayandi mabwirizwa agenga amatora tugahanura yuko atanu umwe yoza afata inzira ishobora kubangamira amahoro n'umutekano mu gihugu iyo hari icyo agira ati yambakiye ubugene aya matora yabaye.
Umwe mu bategetsi bakomeye bariko baritoza muri aya matora batavuga umwe na leta Gatundu Lissu sekwi mugambwe Chadema wewe yavuze ko ivyabaye ku munsi wa gatatu atari amatora ahubwo vyabaye nko kuvuma intwaro ya demokrasi amajambo yashikirije mu yavuga kwiki
reka kuri jewe niyo ni demokrasi kuko umuntu washobora gushikiriza icyumviro afise kuri gicanye kiriya gusa ikintu umuntu ashobora gusaba ari nk'umuntu waje guhagararira amatora gucungera amatora siko ariko twabivuga nuko ivyo abona byose bitagenze neza iyo bishyira ku rutonde ariko ntibyemeza hanyuma akabishikiriza aza kubishikirizwa niho umuntu ahita akagira ati ndashobora kubona yuko ivyo avuga bifite ifatiro.
Umuntu ashobora kutubwira ibitigiri vyavuye muri ayo matora ku ruhande rw'umugambo uri ku butegetsi n'uruhande rw'abatavuganwe na leta.
Oya jewe si wo murimo wa twebwe tuza gucungera amatora uwo ni murimo w'umugwi ujejwe gutegura amatora icyo ni ukubwira gusa ni uko muri kano kanya turiko turavugana batubwiye yuko hashobora gushika yuko masaha y'imbere bashobora gutangaza amajwi ya nyuma y'ibyabaye mu matora y'umukuru w'igihugu aha turarindiriye dushobora kwitaba uwo mugirwa mugabo hamaze iminsi kuvecyo ego kuva hirya hejo bagenda bate batangaza kuri televiziyo ivyo bagiye bakura mu bice amatora hose yatunganijwe warabona yuko hari ibigambwe ibiri gisa imbere y'iyindi niyo mugambwe uri ku butegetsi muri kino gihe n'umugambwe nyene Chadema ariwo mugambwe urimo uwahiganirwa ikibazo cy'umukuru w'igihugu fuiza ry'uwo mugambwe.
Ibiharuro zifata kibanza biriko biratangazwa zerekana ko ubwambwe uri ku butegetsi watsinze amajwi menshi ikano mu nama nshingamateka izo rero bikaba byatumye ko hari leta z'umwe za Amerika zivuga ko ivyo bitigeze bimuregera byerekana ko muri ayo matora habayemwo amahinyu canke eka ibintu bitaciye mu buryo aho mubivuga kwi
mugabo kandi ndagira ngo ibyo byiza ukacyerekana ati ngibi nizemeza yuko bitagenze neza nayo ko umuntu ashobora kuronka amajwi menshi angana gutyo je ndibaza yuko atari gitangaza haba ngaha muri Afurika mbere niwe yarimwe na rimwe je ndibuka igihe umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa yitwa Chirac yitoza hanyuma Abafaransa bakabona yuko uwo bahiganwa yava mu mugambwe bavuga ngo ni imigambwe dore extreme droite, babona yuko ashobora kumutsinda. Abantu baragiye hamwe, amajwi yose bayashyira hamwe, hanyuma ndibuka yuko umujyi w'u Bufaransa yaronse amajwi ashaka kuri 80%. Ejo bundi umukuru w'u Bufaransa wari mu kibanza cy'ubu igihe yahiganwa na Marine Le Pen, twarabonye nawe ngende kwe abakozi benshi korona amajwi menshi rero soko mu soko bwa muntu arayivye haba mu Burundi abahehe.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi, mukaba kandi muri n'umukuru w'umurwi w'intumwa zishyirahamwe yo mu bihugu byo mu buseruko bwa Afurika ariko ziragenduza ayo matora. Murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo Ijwi rya Amerika.
Naba murakoze cyane kuko ifite kano kajya kumwambaye kugira ngo tuvuge nyine twabonye ayo matora ngaha.
Bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9. ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Naho kuri wa gatanu mu Rwanda habaye ibirori byo gushyira imikono ku masezerano y'imihigo y'inzego zitandukanye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Umukuru w'u Rwanda yasabye abo biraba kubategereza gusenyera ku mugozi umwe mu ntumbero y'ugushika ku iterambere rirama. Ikigali inkuru yateguwe na Eric Bagiruhusi.
N'imihigo yashyizweho imikono n'uturere twose tugize u Rwanda, bimwe mu bigo bya Leta bikomeye, intara n'umujyi wa Kigali na za minisiteri, bitandukanye n'indi myaka yabanje. Uyu muhango wabereye mu Karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda kandi ukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho abategetsi bakoreshaga za mudasobwa batiriwe bahura na Perezida wa Repubulika nawe agahita abibona mu buryo bw'ikoranabuhanga. Byose ni mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19. Mu ijambo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yagejeje ku bari bateraniye muri uwo muhango wo gushyira imikono ku masezerano y'imihigo yo mu mwaka w'2022-2021, yatinze cyane ku mikorere yita kwidahwitse y'abagombye gufasha umuturage gutera imbere.
Abanyarwanda kugira ngo babahe serivisi zimwe zizwe nta kindi bagomba kwishyura. Barakwishyuye kera, Abanyarwanda barishyuye kuko Abanyarwanda niho bishyura imisoro. Niba bishyura imisoro tuvanamo amikoro yo guhemba abatanga ukwiye ko batanga serivisi. Kuko barakwishyuye, urajya kongera kubasaba amafaranga yandi yo kugira ngo cyangwa kubakerereza kugira ngo.
Iyi mihigo mu mwaka w'2022-2021 ishyizweho imikono nyuma y'imyaka ibiri yarahagaritswe Perezida Kagame mu mwaka w'2018, ubwo hari hitezwe ko habaho umuhango wo guhiga ku mwaka ukurikira. Hanarebwe ko umwaka wari wabanje wagenze yabihagaritse igitaraganya. Kuri ubu yasobanuye ko bitasubizaga ibibazo by'abaturage kuri we ngo byasaga n'ibintu biri aho bitagira icyo bifasha.
Imihigo iragenda, ibi bintu biraho, umuntu yikorera ibyo ashatse, yivugira ibyo ashatse, akaza abanje kubaha amanota ntibamenye n'icyo bayabahera. Ushize rwose bagiye kubishyiraho no kuntumira ngo ndabahakanya, nawe ntabwo nge ndibuze kuza ku mu mihigo imeze icyo mugende muyikore. Ntabwo nzajya njya hariya mu mihigo abantu baze babeshye, barabeshye namwe mwaragiye barababeshya muremera kujyaho bikaba ibintu by'umugenzo gusa bidafite ikintu tubivanamo. Ndabona ntabwo ibyo ngibyo imihigo ariko nayumvaga, ntabwo ari byo, ntabwo ndi bujyamo. Ariko ngira ngo ni byiza ko hari ibyagiye bikosoroka, hari n'ibindi bigikeneye gukosorwa.
Bigomba kuzitabwaho cyane no kuzibanda ku gukemura ibibazo bigendanye n'imiturire myiza, imibereho myiza y'abaturage, ndetse no guhangana n'ikibazo cy'abatagira akazi mu Rwanda. Bwana Yusuf Murangu ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare atanga isura rusange ku kibazo cy'imirimo mu Rwanda, yavuze ko kubera icyorezo COVID-19 igihe hari hariho gukaza ingamba zo guhangana n'iki cyorezo, byibura imirimo isaga 900,000 idashingiye ku buhinzi yose yatakaye, ariko ho habereho koroshya ingamba haboneka indi mirimo isaga 500,000.
Ariko kandi hari n'izindi nzego nyinshi cyane z'ubukungu n'ubucuruzi aho imirimo itarongera gukora neza, ku buryo hari icyizere ko yose nifunguka n'indi mirimo myinshi izaboneka.
Muri uyu muhango Perezida Kagame yongeye kwihanangiriza abategeka uturere duhana imbibe n'ibindi bihugu bituranyi ndetse n'urwego rw'abikorera ko bagombye kwita ku baturage avuga ko bidakwiye ko baguma kwambuka imipaka bajya gusaba serivisi mu baturanyi
naye ibintu byose umuntu ugiye kugura ikibiriti yagomba kwambuka umupaka ushaka kugura amazi yo kunywa arategereza ava hakurya y'umupaka aze hano kandi hano twitwa mu dufite industries zikora ibyo byose ntabwo ari byo mwebwe ngira ngo mu miterere yacu no mu myumvire yacu na politiki yacu twari dukwiye kuba turi isoko ry'abaturanyi ahubwo ari twabaza gushakamo njye niyo politiki numvaga twari tugendaho cyangwa numvaga zisa tugenderaho nubwo ntukwiriye kuza hano ku masoko y'ibyo bashaka.
Ikindi Perezida Kagame yongeye kunenga cyane ni abategetsi baca abandi intege cyane baba bari bashya mu kazi bavuye mu mahanga bakavuga ko bidakwiye ku bantu bifuza gutera imbere. Gahunda y'imihigo ubusanzwe ifatwa nk'umusemburo wo kwihutisha iterambere ry'igihugu iyo bikozwe neza. Kuva iyi gahunda yo gukorera ku mihigo yatangira mu Rwanda imyaka 14 yihiritse, imibare y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere igaragaza ko abaturage bashima imitangire ya serivisi muri rusange ku mpuzandengo ya 71.3% bakishimira uruhare rwabo mu mitangire ya serivisi kuri 77.12%. Ariko urwego RGB rukavuga ko abaturage bakomeje kugaragaza ko basiragizwa mu nzego zitandukanye zakabahaye serivisi n'ibindi. Ni mu gihe intumbero ya Leta y'u Rwanda mu myaka 20 ishize ari ukugira imiyoborere ishingiye ku muturage kandi ikagira ikihindura ku mibereho ye. Uko bigaragara ku rutonde rw'uturere uko twabashije kwesa imihigo ya 2019-2020, akarere ka Nyaruguru ko mu majyepfo y'u Rwanda kaje ku isonga n'amanota 88%, mu gihe akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda ariko kari ku mwanya wa 33 n'amanota 50%. Bagira ubusabe bw'i Amerika i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Umwanya w'amakuru makuru y'inkino avugwa mu Rwanda mu mpera zindwi turimwo. Mukanya mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umumenyesha makuru wacu akurikirana inkino mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda.
Jean-Claude mbanje kugusuhuza duhere ku mikino iteganyijwe ku munsi w'ejo cyane mu rwego rwa volleyball. Jean, abakunzi ba siporo biteze iki?
Murakoze cyane, nababwira ko abakunzi ba siporo bakwitega imikino ya nyuma iteganyijwe ku munsi w'ejo kuwa gatandatu muri volleyball, aho shampiyona izaba isozwa shampiyona yari imaze iminsi ine ibera muri Petit Stade i Remera, aho rero bizaba ari amacumi acanye kuri finale. Bakore kipe ya kaminuza ya UTP izaba ihura na APR Volleyball Club na makipe n'ubundi yanahuye buri munsi wa gatanu. Ubwo UTP yatsindaga APR Volleyball Club ariko nyine hari no mu majonjora aya makipe yombi azongera guhura kuri finali ku munsi w'ejo nyuma ya saa sita, hanyuma no mu bagabo nabo ntibizaba byoroshye hagati y'ikipe ya APR Volleyball Club niyo yamaze kubona kuzajya kuri finali ku munsi w'ejo, ariko kugeza na none ikaba itegereje ikipe bagomba guhura nayo kuko ari amakipe ane ahanganye haba mu bagore no mu bagabo. Aho mu bagabo ikipe ya APR nyine ifite atandatu kuri atandatu itegereje ugomba kurokoka hagati ya Gisagara Volleyball Club na UTP, aya makipe abiri agiye gukurikirana mu kanya kaza kuza. Nabwira ko ahubwo yagomba kuba yarakinye kare, ariko ku munsi w'ejo habaye bidasanzwe umuntu yasafari n'agahomamunwa aho kuri Petit Stade cyangwa Stade Ntoya Kemera bari biteze ko nyine imikino iba ikarangira imikino y'umunsi wa kabiri, ariko byaje gufungurana ubwo imvura yagwaga ikikati ikava amazi akinjira mu kibuga abantu bakibaza batariko ni gute inzu yava abakinzi bagasohoka mu gihe ahubwo bari bavuze ko ari igisubizo tekikaza igisubizo aho kabaye ikibazo.
Naho se umupira w'amaguru harafunga ibibazo byinshi mu ikipe y'igihugu Amavubi itegura gukina na Cap Verde ifashe rite Jean Claude
nicyo koko ikintu nuko mu bifuzi ikipe y'igihugu Amavubi iritegura gukina uzayi muza ikipe y'igihugu ya Cap Verde ni mu minsi itarenze cumi n'ibiri imbere, ariko kugeza ubu ngubu ikibazo kirahari gikomeye cyane mu bakinnyi bahere ku ikipe ya APR FC. Ikipe ifite abakinnyi 11 bahamagawe mu ikipe y'igihugu kugira ngo nibura babe bafatanye n'abandi umwiherero, ariko kugeza na n'ubu ikipe ya APR FC ntabwo irabarekura yo gutangaza ko nayo ifite urugamba rukomeye mu minsi imbere no mu cyamikino nyakugatwike de Club Champions ikamurikirika natwe twitegure gukora ngo abakinnyi bose ntibaraboneka ngo bajyane n'abandi bitegereje ko bazaboneka mu cyumweru gitaha. Ikindi ni uko umukinnyi Karagwari Sarike azaba akina muri Chenike yo muri Armenia, akaba ariho nawe imyugariro ukomeye w'ikipe y'igihugu, akaba yiteze kuzakina kuri uyu mukino, ariko nawe amaze kugaragazwamo virusi ya korona bamufungiye ku munsi w'ejo bayimusangamo, uwo nawe agiye ku ruhande. Undi mukinnyi ushidikanywaho ndetse bigaragara ko yamaze gutegurwa ku kipe cy'ubuvubi ni umukinnyi Kevin Mulepak kina mchigari kukene imu ufaransa ya nuu umutoza chipe chukura mwa magara kada kapita wa
ahani yoturangiri za makuru nibigani ilotuwaiti wafitie mraka kanya dushimile engineer ya dufashire mwuhinga bugizi umma na fatuwa limaskarara ya dufashire kwekira nibigani ilo na makuru tuwa washikiri kuri mikromari kumena afide nyonga mugiru mugoro wa mniza mwanda nyakumbi za radio ya anyo.